Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Ngiriwe nshuti namwe bakunzi baradio Inzamba gatika kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igerekezo rya 13 rweshi 2022 aya makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana amahoro muri Somalia, bamwe muri bo barangwa n'ubusuma mu kiringo kidashira ukwezi kumwe gusa abasirikare bashitse muri ico gihugu. Hari intwa zangabo munani zirukanwe kubera ubusuma zagirizwa mu ntango z'aya makuru muraza kubyumva. U Burundi nabwo ngo ntibwiteze kubahiriza agateka kazi na muntu vuba kubera intwaro ya demokrasi ikiri kure nk'ukwezi muri ico gihugu. Byemejwe kuri wa gatanu uheze na Albert Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu abaharanira agateka kazi na muntu, nabo bati iyo siguro si iyo gutanga imbere y'abantu. Abana nabo barenga 10 b'impunzi z'Abarundi baritabye Imana mu kwezi guheze mu ikambi y'impunzi na Kivari muri Uganda. Intandaro ya byose ngo ni indwara zituruka ku gufungura nabi byiganje muri iyo kambi kuva ishyirahamwe SR rihagaritse gutanga ibifungurwa. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere kubijyanye n'ubusuma bubera muri Somalia. Abasirikare umunani b'intwazangabo b'u Burundi nibo birukanwe mu gihugu cya Somalia mu kiringo kidashira ukwezi bashitse muri icyo gihugu. Imvo zatumye birukanwa ahanini n'ubusuma bw'ibikoresho busanzwe bukoresha mu nteko z'ubumwe za Afrika Atimis. Itangazo ribirukana muri ico gihugu ryatewe ko umukono na General de Brigade Erinda yizigiye batazira muzinga arongoye inteko z'u Burundi ziri muri kontenja igira 14. Ido nizo na Vanessa Muhiteka.
Abo basirikare ni intwazangabo zifite ipeti rya Lieutenant Colonel babiri na afite ipeti rya Major batandatu. Abo nabo ni Lieutenant Colonel Nzibariga, Lieutenant Colonel Bigirigwa, Major Nahayo, Major Nkurunziza, Major Nziyimana, Major Ngabonziza Martien, uwo akaba yahora arongoye bataya 66. Icegera ciwe Major Deon Nziyimana hamwe na Major Deon Nsengiyumva. Amakuru atangwa n'abasirikare bari muri Somalia amenyesha ko izo ntwazangabo zose zirukanywe mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri ico gihugu bagirizwa ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare bigizwe ahanini n'ibitoro hamwe n'ibifungurwa. Batatu birukanywe bava ku kirindiro kiri ahitwa Mitigu, abandi batanu nabo birukanwa bava ahitwa Malsa. Ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare b'u Burundi bari mu nteko z'ubumwe bwa Afrika Atmisa bukaba bwahura buvugwa ku basirikare ntibahanwe mbere kakaba akamizwe n'ingoma. Amakuru atangwa n'abasirikare nyine akavuga ko n'igitero cakozwe ku kirindiro c'inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abahateye boba bari bamaze igihe baza kugurira bimwe mu bikoresho byibwe abasirikare. Ukwirukanwa abo basirikare b'intwazangabo umunani bikaba bibaye mu gihe umukuru w'ingabo z'u Burundi Lieutenant General Premier Niyongabo yaraheruse kugendera igihugu ca Somalia. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Colonel Florebert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ngo agire ico avuze kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Arakenuye Vanessa Muhitaka, turabandanya ayo twabateguriye. Intandaro y'uguhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi ngo ni uko igihugu ataho kirigeza mu nzira ya demokarasi. Uko niko bisigurwa n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yabishikirije kuri uno wa gatanu uheze mu birori byitiriwe umunsi wo gufashanya hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu bya Buraya. Umushikiranganji avuga ko ukubahiriza agateka ka muntu mu Burundi ari igikorwa kizofata umwanya. Dukurikire Albert Shingiro.
Mu bijanye n'agateka kazi na muntu murazi yuko u Burundi turacyari tunokwita muri demokrasi, in demokrasi jeune, nitwovuga yuko tubwirizwa gushika ku aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazi na muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bizaye no nagateka zira mu mitere imbere ntagiye umuntu ashaka kuza aragira ibazo bijanye nagateka kiwe biza buke processus tugenda buke murazi yuko nyiricubahiro mukuru w'ucacu cy'u Burundi yashize imbere kugwanya ruswa kugira ngo umuntu wese ashoboye gusesagura itunga ry'igihugu ashobore kufatwa yongere afungwe murazi yuko ubu nta kinya umuntu wese ariko arakora ku bintu bya leta umukuru w'igihugu nta kinya afise mwarabonye yuko hariho n'abantu babashikiranganje bashoboye guhagarika amabanga yabo kubera ingozi inyuranye nta muntu n'umwe yovuga rero gukora igihangange afise uburyo uruhusha rwo gukorakora itunga ry'igihugu uwo ari we wese azokorakora yaricubahiye umukuru w'igihugu cacu u Burundi afise umugambi wo kuzakubita ku ntoke kugira ngo iyo migambi yabo mibi ihave
umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka kazi na muntu asigura ko umushikiranganje Robert Shingiro atansiguro akwiye guha ihohoterwa ryakiremwa muntu girigwa riraba mu gihugu kubwiwe leta yari ikwiye gukurikiza amategeko kugira umunyagihugu yoroherwe ni nayo ntango ya demokrasi kuri bose umvirize
imvugo iheruka gushikirizwa n'umushikiranganji ajejwe byo gufashanya ku Burundi n'amakungu Albert Shingiro kubijanye n'ivyagateye akazi na muntu ni imvugo ifobetse ni imvugo y'ukwifatira mu gahanga abarundi bibwa baratotezwa atasho bazira kuko wewe asa nk'ukumengo ariko arondera kurondera insiguro y'ukuvuga yuko ibiba ari ibintu bisanzwe ntibisanzwe na gato abarundi birirwa baricwa birirwa barahohoterwa tegwa ivyo bikogwaho nyanzwe amategeko yaba amategeko y'u Burundi canke amategeko ngendegwa ko u Burundi bwateye ko umukono amategeko u Burundi busanzwe guhurirako n'ibindi bihugu bisigura yuko nk'uburenganzira bwo kubaho uburenganzira bwo kuticwa canke uburenganzira bwo kudahohoterwa ni uburenganzira mu mategeko bivugwa neza yuko no mu gihe cy'intambara ari uburenganzira umuntu agumana nta kintu na kimwe coza gisigura rero ko abantu bicwa nta kintu shoza gisigura yuko abantu birirwa barahohoterwa tukaba tuzi yuko bahohoterwa bari mu minwe y'inzego za leta umupolisi canke userukira iperereza canke imbonerakure bafata abantu bakabica canke bakabahohotera ibyo rero byo kuvuga ngo demokrasi ngo yo mu Burundi ngo iracyari ntoya ibyo ntacu bivuze kuko ikintu cyateza kubahirizwa imbere y'ibindi byose n'amategeko ariko tubona yuko abategetsi b'u Burundi byo kubahiriza amategeko babigize indahiro bisigura yuko byo rero yivugisha yuko ngo Burundi ngo bizabuke buke ngo buracari demokrasi ntoya ntibuzigera buba demokrasi ikomeye mu gihe abatavuga rumwe n'umugambwe uhari bitwa abansi b'igihugu leta yatezo kwikubita gashi ikubahiriza abarundi bose kubahiriza amategeko kamenye yuko abarundi bose bafise uburenganzira bwo kubaho bakubahirizwa kandi ko bangana imbere y'amategeko
abana barenga 10 baritavye imana mu kwezi kwa gatanu konyene guheze ikambi y'impunzi y'ina Kivare mu gihugu cya Uganda amakuru ava muri iyo kambi akavuga ko impfu zituruka ku ndwara zifatiye ku gufungura nabi kw'izo mpunzi kuvaho HCR ifatiye ingingo yo kugabanya imfashanyo ahora ironswa izo mpunzi kubera icyo kibazo gikomeye impunzi zisaba uwo wese abishoboye kugira icyo aterereye amazi atararenga inkombe inkuru ya Trifine Kani wabo
amakuru atangwa na bamwe muri izo mpunzi yemeza ko abana 12 bapfuye mu kwezi kwa gatanu guheze bafabishwe n'indwara ziturutse mu gufungura nabi nk'uko amakuru ava mu mavuriro n'ibitaro byo muri iyo kambi yabimenyesheje bemeza ko abenshi bapfa biturutse ku kubura amaraso akwiye umvirize umwe muri izo mpunzi aravuga uko byifashe
bagira kwa muganga bagasanga nta maraso bagira ndetse bakagwara indwara zitandukanye kubera kubura ingufu zo ku mubiri ivuye kubura izo barya abandi bakagura amaraso kubera ifungurwa nke byumvikana rero yuko bamwe mbere bariko barapfa abana cyane cyane bakiri bato ugasanga n'abana ngombwa kubera nyatosha amaberebere n'ibindi ugasanga bariko barapfa nk'ubu amakuru turonka kuva hirya no hino mu masantere de sante cyangwa mu bitaro bisanzwe bigiye biri mu ntambwe ya Kivare cyerekana yuko ukwezi guheze kongera kwa gatanu abana bagera ku 12 bose bitaza imana kandi ukurikiranye usanga bose bagize ibibazo bimwe z'indwara cyangwa z'ibyegenge zipfuye kugura izo funguro.
Kubera ko icyo kibazo giteye ubwoba basaba bagira neza kugira icyo baterereye amazi atararenga inkombe.
Kuri ikibazo giteye ubwoba kibazo gihambaye cyane kibazo gisaba kwitwararika gisaba rero abantu bashyikirijwe kure yuko bashyikirijwe kure kugira ngo abashobora gutabara bose batabare amazi atararenga inkombe.
Mukamenya ko izo mpunzi zemeza ko ibyo byose ari inkurikizi z'igabanurwa ry'agafashanyo bahora bahabwa kuko yavuye ku mashiringi y'amagande 32,000 aja ku mashiringi 13,000 ni ukuvuga ko iyo mfashanyo yagabanutse hafi inshuro 3. Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone userukira igisata cya ONU kijejwe impunzi HCR aho inakivale kugira ngo agire icyo bivuze ko ntitwashoboye kumuronga.
Arakoze telefone kandi wabo tukiri mu gisata cy'agatika k'impunzi nta ushobora kuvuga ko hari ugutahuka kugushaka kw'impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania mu gihe zitakigira uburenganzira bwo gukora udukorwa two kwiteza imbere ntibabe bakironswa n'ibyo bafungura. Ibyo bivugwa na Gatongwasa arongoye Mugambwe Sonel hari kuri uyu w'Imana muri zone ya Kizuka mu ntara ya Rumonge mu nama yariko aragirisha abanywani biwe. Mu gihe hakiri iterabwoba ari ryo ryatumye bahunga nawo kwizera ko bashobora gufata ingingo yo guhunguka kubera babishatse tumukurikira.
Nimwumva amagogo ari ngaho hirya muri Tanzania ndutariya aho ni mihima yabo bandi ngo bikundi bahunguke uko si guhunguka umuntu kugira ngo ahunguke ni uko yumva ko icyo yahunze cyavuyeho. Nawe nimba uri hariya mu kaburimbo muri Tanzania ukumva ngo batoye inziga hana hariya umutima wo gutaha uzawukura mugabo n'umwe bace barandura imirima yawe bakakwima karasiyo ugira gute ucupa kuvuvuduka nyine ukahanze none guhungutse by'ukuri twaravuga tuti tumuye kunagura wiza kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu inkuru y'igihugu twumva ngo yagiye hari yagiye hari none ingaruka zacyo ziri hehe biri hehe ko atabarabara tubona ariko birubakwa ko atashuri tubona ariko birasanurwa ko ataki aragenda bakaramukanye gusa yambuyambu.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye kuri uyu munsi ugenekezo rya 13 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyamwema na kajyo kuri banyamwema bo mu Burundi ko gusaba ko boserukirwa mu nzego zifata ingingo. Ivyo ngo byofasha gutora umuti w'ingorane zibugarije muri zo harimo ubukene hamwe no kubura imiti ibakingira urukoba. Abana batanu bakaba bamaze kwicwa na kanseri y'urukoba kuva mu 2008 nkuko bivugwa na Anise Bangira Inama arongo ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières. Tumwumvirize
uhariraba uhari hakarusha gakomeye kubera aho ugenda hose urumva ko bihira gukumirwa biko biragabanuka naho bitarahera gose hama kubijyanye n'amagara yacu naho ntibimeze neza kubera ntituraronka neza neza ubufasha buza gutumbira abanyamwema buri gihe. Ni ukuvuga rero ko ubuye turaronka abantu bamwe bamwe bitanga bakavuza 10,200 naho ugasanga uburyo ni burebure hamba kubijyanye n'abo bafa rero na kansere nabo nyine biba bivuye kuri iyo ngorane y'izuba uretse usanga rero barapfuye. Muri rusange ntiturashyika ku ihangiro twihaye naho tubona ko hari ikiriko kirahinduka kuko urumva hari abakumirwa ntitubimenye hariyo abashata ku ishuri kubera ikibazo cy'uburyo ugasanga n'abica ntibumvira abo bafasha hama ukicira ko rero nabo bariko baricwa kamwe kamwe hama nabo bafa kubera ubukene bivuye kuri kansere. Murumva yuko igikorwa kikiri kirekire cyane ubwo ndiko ndabona nk'ubushikiranganzi bwo gufatana mu nda buradushyira ku igisho cyane mukabona n'ikibano cyangwa intwaro muri rusange baragerageza kutwiyegereza ubwo tugasaba yuko bishobotse duserukiwe bakamana indinganizo y'ibyo dukeneye ndasuka ko baha akarusho gahambaye cyane bamaze kuva 19 bene abo batanu bayiswe na kanseri. Ni ukuvuga yuko nk'imu gihe buri mwaka hofa abantu bangana uko urumva ko hogera ahantu abanyamwe babohera mu gihugu cy'u Burundi ku bantu 150,000.
Mu gusozera aya makuru mu bijyanye n'inkino umugwi wa Bumamuru ku munsi wa gatandatu niwo watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu utsinze Flambeau du Centre ibitsindo bitatu kuri kimwe. Muri beach volleyball naho Uburundi nibwo buzoserukira akarere ka gatanu mu bigeme no mu bahungu mu ihiganwa rya Afrika ry'abadashikana imyaka 19. Inkuru tubaza Benia Serakana.
Iryo higanwa ryabereye ku musenyi wa Tanganyika kuri Petit Bassam ryahuje Uburundi, u Rwanda na Tanzania. Uburundi bwari bwaserukiwe n'imigwi ibiri y'abigeme be n'ibiri y'abahungu co kimwe n'u Rwanda. Tanzania nayo yari yazanye imigwi ibiri y'abahungu. Igihugu c'u Burundi carerekanye ko urukino rwa beach volleyball rufise ikibanza kinini. Mu bigeme urukino rwa nyuma rwahuje imigwi ibiri y'u Burundi, u Rwanda rutahukana ikibanza ca gatatu inyuma y'ibibanza bibiri vya mbere vy'abigeme b'u Burundi. Mu bahungu urukino rwa nyuma rwahuje Uburundi na Tanzania, Uburundi butahukana intsinzi y'amaseti abiri ku busa, Tanzania ifata ikibanza ca kabiri n'ica gatatu. Ibikombe rero byari byategekanijwe byose byasigaye i Burundi. Ico gihugu kitaba ari ico kizoca giserukira akarere ka gatanu mu ihiganwa rya Afrika rizobera mu Misiri mu mpera z'uno mwaka. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke niwo watwaye igikombe c'umukuru w'igihugu utsinze Flambeau du Centre y'Igitega ibitsindo bitatu kuri kimwe. Uwo mugwi waciye ushikirizwa igikombe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bumamuru ikazoserukira u Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo. Mu mwaka uheze uwo mugwi niwo wari waserukiye u Burundi muri izo nkino nyene ukugwa mu mahiganwa na Diable Noir yo muri Congo Brazzaville. Muri basketball naho hari haramutse hakinwa inkino z'u Burundi ku munsi ugira w'umunani. Urukino abakunzi ba basketball bari biteze ntirwahuje Urunani na Dinamo. Urunani rukaba arirwo rwatahukanye intsinzi ku manota 78 kuri 67. Muri urwo rukino uduce twose uko ari tune twatsindiwe n'Urunani. Mugihe mu mugwi w'Urunani bamenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha ibikorwa n'ishaka, muri Dinamo hoho bamenyesha ko abahagarikizi batavyitwayemwo neza bituma batakaza urwo rukino. Mu zindi nkino zabaye, New Star yatsinze Gymkhana ku manota 87 kuri 72, nayo remesha itsinda Brothers ku manota 85 kuri 65.
Arakenuye Benia Serakana, ni ngaha duce dusozerera amakuru twabateguriye. Josephine Jonson Nzimana na yabashikirije, ndabifurije kuranigwa mu banyu naho ubutaha.